dusangire ijambo.
Turabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo aho muri hose ku isi, ikaze ku ijwi rya Amerika. Kuri mikoro hano I Washington DC muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Uyu munsi ikiganiro dusangire ijambo kiribanda kuri gahunda ya guverinoma y'u Burundi yo gusobanurira abaturage ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga ibwirizwa shingiro. Umunyamakuru w'u Amerika mu Burundi Fidel Antoine Sabimana yakurikiranye ibiganiro abayobozi batandukanye b'igihugu bagiye bagirana n'abaturage muri icyumweru cyose kuva Perezida Pierre Nkurunziza w'u Burundi abitangije mu ntara ya Gitega. Uyu munsi niwe mpijambo Fidel Nsabimana, mikro ni yawe.
Murakoze Etienne Karekezi I Washington DC. Ivyo bikorwa vyo gusigura abanyagihugu nteguro nshasha ibwirizwa shingiro ry'u Burundi vyuguruye cese mu ntara ya Gitega neza na neza muri komine ya Bugenda na ntara ya Gitega hagati mu Burundi vyuguruye n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Mu kuguru ivyo bikorwa umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yabanje kuvuga imvo n'imvano z'iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro.
Twisunze ibyemeranijwe n'abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko mu Kayanza mu mwaka 2013, ibyashikirijwe n'abashinga amateka n'abakemuza amateka, ibyasabwe n'abaserukira amadini n'amashengero bari kumwe n'abaserukira amashyirahamwe adaranira ibyicaro bya politiki mu mwaka 2014, aho bashikiriza ibyose bigwamo inyuma y'amatora y'umwaka 2015, twarasohoye itegeko ry'umukuru w'igihugu inimero 100 agakondi gakitse 34 yo kuwa 2023 Nyakanga umwaka 2015 dishiraho umugwi w'igihugu jeje gutunganya ibiganiro mu gihugu kugira ngo abarundi baje inama ku nyishu zibere kugira ngo Burundi uve muri izo ngorane zahavuye ziba uruhererekane uko hengereje ibihe bihambaye bya politiki mu gihugu cyacu cyane cyane yo hengereje amatora cyanjye arangiye. Tuagoma kukeza uwo mugwi kuko bakozi kwa chiza kandi batangara icyegeranyo chiza kirimo ibyo basabye abanyagibendigu basabye bitari bike. Vyongeye igihe bahurira igitega kuwa 20 ndamukiza umwaka 2017 ni Bujumbura kuwa 20 Ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'umushikiranganje bw'intwara yo hagati n'inyigisho zo gukunda igihugu n'igihe bahurira mu Kayanza kuwa 2022 Ruheshi umwaka 2017 bahagarikiwe n'umuhuza w'abarundi abaserukira imigambwe yemewe n'amategeko barasabye ko ibwirizwa shingiro byo inyanyurwa bidatevye. Uyo mugwi rero umaze gushwara igihugu cyose inana n'amakomine no kumviriza inzego zose z'igihugu warashikirije icegeranyo leta mu nyishu zatanzwe rero nk'umuti urama ku ngorane igihugu cyacu cama caciyemo haribonekeje ugushaka kw'abenegihugu kw'ibwirizwa shingiro ry'igihugu cyacu rikwiye gusubirwamo rigahinyanyurwa neza turetse n'uko ritari rikijanye n'ibihe bya none mu ngingo n'ibice bimwe bimwe ibigize.
Yaboneyeho kuguru icese iryo sekeza ryo gusigurira abanyagihugu y'integuro ibwirizwa shingiro rishasha umviriza umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza.
Uno munsi uri hejuru rero twahuriye ngari Bugendana abazo kubaka ikibuga cy'indege. Indege ya mbere igiye kwagurukira ibwirizwa shingiro ritomoye kugira ngo twugurure icese isekeza ryo gusigurira abenegihugu ibiri muri iyo minyanyuro y'ibwirizwa shingiro rishasha maze bazogemeze cyangwa barihakane bazi neza ibiri
kubibaza igituma iyo nteguro icishijwe mu banyagihugu yari gushobora gucishwa mu nama nshinga amateka. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza agira ati
mu ngingo yaryo y'297 aho ivuga iti ibwirizwa shingiro risubirwamo bisabwe n'umukuru w'igihugu abanje kuja inama n'urwego shikiranganji canke bisabwe n'abarenga igice cya kabiri cy'abagize inama nshinga amateka cyangwa bisabwe n'abarenga igice icya kabiri cy'abagize inama nkinguza amateka mu ngingo yaryo y'298 y'ibwirizwa shingiro rihari uyu munsi naryo rikaba rivuga ngo mu guhindura ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu ashobora kubicisha mu itora ry'abarundi bose. Ku bwacu rero tukabona ko byo byiza icyo gikorwa gifashe iyo nzira narijya ibwirizwa shingiro tugendera ko ari yo nzira byazananye kuko byabanje kwemezwa n'abenegihugu mu matora yabaye kuwa 28 Ruhuma mwaka 2005 imbere y'uko riterwa ko umukono n'umukuru w'igihugu w'icyo gihe.
Eka Peter Nkurunziza yaranagabishije abo kwitambika imbere y'uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa shingiro.
Tuboneyeho kandi akaryo ko kugabisha abantu bose bohirahira ngo baboragize uyu mugambi haba mu mvugo canke mu ngiro uzi wari umurongo utukura.
Reka noneho tubandanirize mu ntara ya Makamba iri mu manuko bw'u Burundi aho umushikiranganji w'u Burundi ajeje umutekano arenga iyo mebunyoni yagendeye iyo ntara ku munsi wa gatatu w'indwi turangiza. Mugenzi wacu Krisi Munezero niho yarari.
Urakoze cyane Fidel d'Antoine. Mu rugendo umushikiranganji w'umutekano arenga iyo munyoni yagize mu ntara ya Makamba ku munsi wa gatatu yarasiguriye abajeje intwaro, abajeje amadini n'abajeje amashirahamwe igituma leta y'u Burundi yateguye impenyanyuro zibwirizwa nshingiro.
Amategeko neza agenga u Burundi akomoka ku ibwirizwa nshingiro. Ibwirizwa nshingiro niyo rifise gafaye na gatoyi mu bamuguwe. Iri bwirizwa nshingiro twari dufise twatunzwe n'Imana. Aho kuneze abenegihugu bo burongoye igihugu utoshobora gufata ingingo isoza igihugu n'umunsi n'umwe utabanje kugenda Arusha, utabanje guhamagara nanaka nanaka gitere politike, societe civile, confession religieuse ngingo warure kuriwe n'amateka gukora. Ariko nimba barundi uno munsi bigeze bakavuga bati twebwe tugire twishirireho amategeko twebwe nyine tubona yuko ari yatubereye kigapasa mumenye yuko hari igitego tuzoba twinjirije umwansi wacu kandi atazorekite.
Umushikiranganji ajeje umutekano yarerekanye ingingo nkurunkuru izo mpinyanyuro zibwizwa nshingiro zihagaze ko
guhera ku cya mbere kijyanye n'ubwigenge hamwe n'ubwigenge mu kwitunganiriza intwaro y'igihugu no mu bijyanye n'ingingo zose zerekeye n'abarundi bitaho igihugu bakunda igihugu. Umuce wa kabiri ni ujyanye n'ibyerekeye agateka ka zina muntu n'ingene ibihugu bishobora guhanahana abafungwa cyanke ntomoye neza ingene abarundi boshobora gucibwa imanza n'ayandi masentare cyanke ntibazicibwe n'ayandi masentare bivanye n'amategeko igihugu kiba cyashizeho. Hakiriwe haraza ikindi gihugu cyanke irindi shyirahamwe ngo rivuge ngo jewe ngo ariho ibyaha ari jewe mbwirizwa gucira imanza abantu ngo wewe igihugu udashobora gucira ku imanza abantu bawe. Ubugira gatatu nibijanye n'ingendo ya politiki cyangwa intumbero ya politiki. Ingene igihugu cy'u Burundi n'abenegihugu b'Abarundi bumva ukuntu babwirizwa guhereza intumbero itunganywa y'igihugu cyabo mu bisata byose. Ikigira kane nibijanye n'ingene ubutunzi bw'igihugu butunganijwe na cyane cyane ingene ikigega cya leta kihaja igihe kihagira n'ingene ayandi mategeko yose ajyanye n'ingene ikigega cya leta gitunganywa yomera kwisunze ibihe turimo kunisunze n'akarere turimo. Yigira gatanu ijanye n'icyo cya mbere ningene u Burundi bwo kwinjira koko muri uwo muryango w'akarere k'ubuseruko. Amasezerano twasinye tuyagarukiriza hehe kugira ngo u Burundi bugume bufise ukwikukira kwabwo naho bubwiza gukorana n'ibindi bihugu. Icya nyuma ni mu bijyanye n'ingingo mfatakibanza zongera zikarangiza ino nteguro y'ibwirizwa nshingiro.
Mu kigabane cya kabiri cy'ibyifuzwa guhindurwa bigenge n'agateka kazina muntu harimo ibyerekeye kugene umurundi yokurikiranwa n'ubutungane.
Zarahindutse ku buryo atangiye ngo n'imwe izoza yemera yuko umwenegihugu w'umurundi ashobora kuvanwa mu gihugu cy'u Burundi ngo agende gucibwa urubanza mu kindi gihugu cyanke muri indi shyirahamwe. ivyo bita extradition nta murundi numwe ashobora kuba extradé haba no kubyaha bikomakomeye ibyo arivyo byose ubwo igitabo mpana byaha cy'i Burundi n'ingingo n'amategeko birimwo birerekana neza ingene ibyaha byose bishobora guhanwa n'amategeko y'u Burundi harimo n'ivyo byaha bya genocide harimo n'ivyaha byo mu ntambara harimo n'ivyaha byo guhohotera gateka kazi na muntu ibyo byose birahanwa kandi n'ibihano bikomakomeye ugereranije mbere n'ingene babihana mu bindi bihugu uko rero ibwirizwa shingiro ryo mu 2005 ryari ryubatse rivuga yuko umuntu ashobora kuza gucigwa imanza hanze iyo yagirijwe bye n'ibyo byahabwa ngo birakomakomeye icyo carahinduwe uburyo atamuntu ashobora kuja gucibwa urubanza hanze
mu kigabane cya gatatu naco cerekeye ukugene igihugu gitunganijwe Alangiyo mu bunyoni yarasiguriye abanyamakamba ivyo hinduka mu vya politike n'imigambwe
umugambwe wari wo wose n'umwene gihugu wari we wese azoka bafise uburenganzira bw'ushobora gukina politiki kimwe gusa mu byahindutse kuri urwo rugero ni kijanye n'aba bamwe bavuga kubona ba adteri politiki cyangwa aba independa bararekuriwe neza n'ibwirizwa nshingiro kuba bakora politiki no kwitoza n'ibindi mugabo bagaheza ntibagire bijye bavuga ngo na coalition des independents ni ukuvuga aba independa babiri batatu cyangwa imigwi ibiri itatu iheze ikaja hamwe bakavuga ngo twebwe tugize ikintu kimwe iyo umuntu avuze ko azoza yigenga wenyine no mu byumviro byiwe bya politiki amaze kuja hamwe bakaba babiri cyangwa batatu wenyine azaba amaze gufuta iryo jambo independa kuko ine plus independa biso n'abantu benshi finalement bagiye hamwe kuko umu independa umwe ari ngaha aba yavutse ku cyumviro ciwe bamaze kuja hamwe bacya bagira umugambwe indirectement hanyuma kandi kugira ngo umuntu abe yo kwemeza ko yabaye umu independa nuko yo bamaze niburi buri imyaka ibiri atamugambo wa politike yegamiyemo
abitavye iyo nama basabwiye gufasha usigurira abanyamakamba ibigize izo nkinyanyuro z'ibwirizwa nshingiro n'ineza yo kuzozemeza igihe bazobazwa
turashimiye mugenzi wacu Krisi Munezero mu ntara ya Makamba reka dusimbire mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi aho kuri wa gatanu umushikiranganje ajeje ibikorwa vya leta Jean Bosco ntunzwe n'Imana ari kumwe n'umuyobozi mukuru ajeje unyigisho zo gukundisha igihugu umushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu Burundi bari bazindutse gusigurira abanyacankuzi biri muri iyo nteguro y'ibwirizwa shingiro Mushikiranganji Jean Bosco ntunzwe n'Imana yaragarutse kukuniyo negura itegekanye ibijanye n'ibiringo vya politike
ku biringo vya politike ningene inzego zitandukanye zijwaho kandi zige ningene zikora igishasha kwari kugosora bimwe byaboneka mu ngingo zimwe zimwe na cyane cyane ku bijyanye n'urwego rw'umukuru w'igihugu rwakora aha naho akaba haza umukuru w'igihugu icegera ciwe kimwe n'umushikiranganji wa mbere azoba ashinzwe umushikiranganji wa mbere azoba ashinzwe ibikorwa bya leta icegera n'umukuru w'igihugu bakazoba badasangiye ubwoko n'umugambwe n'umukuru w'igihugu ikindi gishasha novuga nuko urwego rw'umukuru w'igihugu uzotorwa uzomara imyaka indwi n'amashinga amateka nayo ikazomara imyaka itanu kugira nituhaza tugwa muri wa mutego twatsi kugwa mu 2015 aho bamwe batashaka amatora bashaka yuko inzego zisenyuka hacya bico bita destitutionnaire ukuvuga iyo myaka ibiri hazohaboneka kuko iyi ni amashinga amateka iyo myaka ibiri iri hagati y'urwego rushinga amateka n'urwego rw'umukuru w'igihugu hazoba iyi ni amashinga amateka yatowe ku buryo hagize ikiba haba hariho urundi rwego rushasha rufata ibibazo mu ntoki
reka no kugwego rw'ubucamanza Jean Bosco ntunzwe n'Imana avuga ko iyo nteguro itekanya ibizohinduka
ku bijyanye n'urwego rw'ubucamanza igishasha ngaha nuko umukuru w'igihugu ari azotwara ubwo azobandanya atwara urwego rukuru rw'abacamanza aha igishasha nuko mu itegeko rya 2005 umukuru w'ingwe yasanzwe ariwe atwara urwego rw'abacamanza icegera ciwe ca umushikiranganji ajejwe ubutungane umukuru w'inama wa sentare na inyuzwa akaba umwanditsi ubu rero igishasha nuko umushikiranganji azoba ari umwanditsi umukuru wa sentare mpanuzabyaha akazoba icegera c'umukuru w'igihugu ariwe azoba ashinzwe urwego rw'abacamanza urwego rukuru rw'abacamanza.
Tenansi Nairad, umuyobozi mukuru ajeje gukundisha igihugu umushikiranganji w'intwaro yo hagati, yaramenyesha abanyacankuzo ibitazokomakomwa muri iryo bwirizwa.
Iyi nteguro y'ibwirizwa shingiro dufise hariho ivyo itakoze ko kubera kuko vyari gutuma amasezerano y'Arusha canke amasezerano yo guhagarika intambara aba akozwe ko kandi hataragira. N'ingingo y'amajana 299 yibwirizwa shingiro twahorana nta wabikoze ko kuburyo rero mwe mu kanya twatubona na vya bitigiri muraza ko turaza kwisanga muri iyi nteguro. Ino ngingo ivuga iti nta narimwe integuro y'ingingo ihindura ibwirizwa shingiro izokwemegwa mu gihe yoza iteye kubiri n'ubumwe n'umwumvikano w'abarundi canke itekanya ko leta yegami itekanya ko leta yegamiye idini irya ryo ryose canke iteye kubiri no kunywanisha abarundi intwaro rusangi canke ishinga imbibe z'igihugu ko imbibe z'igihugu zihindurwa canke mu gihe yoba iteye kubiri n'inyigo ngendegwa ko zemejwe n'amasezerano y'Arusha yo kugarukana amahoro no kunywanisha abarundi. Kubera ivyo hariho rero ingingo hamwe usanga bavuga bati muri ibi bice hateza kuba ibice 50% na 50%, ibice 60% na 40%, ibice 30%, eka n'ibindi canke ibice 60%. Izo ngingo ntizakozwe.
Terence Nairaja yaratomoye ko iyo nteguro yibwirizwa shingiro itomora ibiharuro vy'uko amoko azoserukirwa mu nzego zitandukanye z'igihugu.
Ingingo y'ijana na 48 nayo ivuga ivyerekeye iserukirwa y'ubwoko mu vyerekeye intwaro y'igihugu aho bavuga bati mu mashira hamwe ya leta ubwoko bw'abahutu buserukirwa ku bice bitarenga 60%, ubwoko bw'abatutsi bugaserukirwa ku bice bitarenga 40%. Ingingo y'ijana na 69 nayo iza ivuga ivyerekeye inama nshingamateka aho bavuga bati inama nshingamateka igizwe n'imiburiburi n'abashingamateka 100 barimwo 60% b'abahutu na 40% b'abatutsi bose hamwe harimwo n'imiburiburi abashingamateka b'abakenyezi 30% batowe n'abenegihugu bagatorerwa ikiringo c'imyaka 5 harimwo n'abashingamateka 3 babatwa bongegweko nk'uko ibwirizwa rigenga amatora ribitegekanya hani munama nshingamateka. Ngingo y'ijana 185 nayo ivuga ivyerekeye inama nkenguzamateka aho bavuga ko abagize inama nkenguzamateka ari abantu babiri baserukira intara imwe y'imwe batowe n'abaserukira abandi mu makomine agize iyo ntara bo mu moko adasa kandi batatorewe ku rutonde rumwe n'abantu batatu bo mu bwoko bw'abatwa.
Terence Nairaja yaratangaje abari bitavyo bikogwa mu kuvuga kwicegera cy'umukuru w'igihugu ashobora gutogwa mu batowe mu manama y'imitumba.
Aha rero icyo mwumenya nuko umuntu yatowe mu nama y'umutumba ashobora kuba gutogwa kubicegera cy'umukuru w'igihugu. Aha igitima ndabivuze nuko mu bihugu bimaze gutera imbere inama z'inzego zo hasi usanga n'abantu bize baranguye amabanga ahambaye mu gihugu baje kuzitozamo bamutoye aratogwa nawe mwaza hajya muri rya East African Legislative Assembly irya nama muze nkengu nshinga amateka yo muri bihugu vy'akarere batora mu bato panesesirima mu bashinga amateka ico nuko kimenye.
Bamwe mu batowe mu manama y'imitumba bari bitavye ivyo birori baranezerejwe n'ico kintu ahandi naho bikumvikana ko bazazaniwe. Uyu ni umwe mu bakenyezi batuye ku mutumba wa Rwinyana muri komine n'intara ya Cankuzo.
Mwigeze kuvuga ko umukuru w'umutumba hazogera igihe agenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu. Aha rero aba abakuru b'imitumba aho bicara biriya kara ewa imbere ni heza banyere bararindiri ikintu ranashaka kubaza mbega abakuru b'imitumba benshi kusanga nta mashuri banunosoye bazogenda kuba icegera cy'umukuru w'igihugu ata mashuri bahije murabizera rero habaye utuntu tw'utunama ahantu mu zindi ntara muze murabatuma ko nawe bagenda kugira ngo bakarishe ubwenge
iyo niguro y'ibwirizwa shingiro iha ububasha bukomeye musitanteri wa komine mu bijyanye no gufata ingingo zega ubuzima bwa komine ariko nta rugero rw'amashuri musitanteri yoba afise iryo bwirizwa ritomora ni mu gihe ingingo zikomakomeza komine zahora zitogwa n'inama mpanuzwa jambo ya komine bamwe mu bari bitavye iyo nama barahagiriye amakenga
mwatubwiye ko komine izorongorwa na musitanteri ubu bavuga yuko komine irongowe n'inama ya komine kandi turahate muri iyi minsi ngira amakomine atwawe atwawe neza kandi umuntu ariko araraba nukubera izo nama za komine nyene zirimo abantu biherewe kuko amakenga mfise ni bijyanye n'ubumenyi bwa musitanteri kuko zitwumvise aho bazogarukira ku bijyanye n'amashuri ya musitanteri kuko njyewe ndafise amakenga arico gutuma nako nifuza yuko nimiburiburi musitanteri muri ico gihe yoba afise amashuri ya kaminuza murakoze
kuri ayo makenga Terence Nahiraja ntiyatevye kwishura
ndibuka turi mu Kayanza ivyo vy'amashuri bari babishizeko muga mu nyuma hari abandi bace bavuko vyacu bindugirwa mu namashinga bateka bavuga bati ivyo vy'ubumenyi tubireke muga n'ikintu cikosora ukenya musitanteri ari umuntu elu niyo yoba adafise amashuri maremare afise aba conseil technique bize afise experience n'iki barakora hariho n'abaperezida dufise batize amashuri maremare muga batwara neza batwara ibihugu bikomakomeye none mwizaza ko Jacob Zuma yize angahe ivyo rero vy'amashuri niwo fata nkuru dufate en 2005 hari abantu benshi bari bavuye kuja mu mashuri baca baja nyene nuze guhabuzaga demokrasi ucuci kubabwira ngo ari aya mashuri none aya mashuri bayigira hehe ntizereke ivyo vy'ubumenyi je ndibuka ndiko ndasoma udutegeko ukugene kera abitoza muri 61 mu namashinga amateka barashiraho nivu baravuga yuko nimiburiburi witoza kuzoba mu namashinga amateka iyo bari yahejeje amashuri mato mato donc primaire kandi ariko ko byari bikomeye muga mu nyuma mu makode elektoro twagiye turarunka nta namwe washaho nivu y'umuntu yitoza ko pour les postes électifs dufate nk'umushinga amateka adafise amashuri maremare nyinshi n'ama experience il était prévu yuko umushinga amateka acagira encore de conseils y'abahanuzi hajya bagira baje kwiga ivyo bintu mu namashika bateka hakaba ari abantu babanje kuvyiga bakamugira briefing bakamubwira ati nuku 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 niko vyo tugeje kugenda ivyo rero vy'amashure tubanze tubangire ko mugaje n'inkurike nka experience yo muri ministère de l'intérieur hariho nk'intara ico kibazo c'amashure cifuse usanga mbere mu nama ya commune niveau le plus bas ntoyi ari abadeset naho nyine bafite ama experience manini abandi sangara bakati mu universite
ugwaruka ko gira urasaba ko guhabwa ibibanza bikomakomeye kugira ngo rushobore guhangana n'ibibazo rufise bifatiye kubura kazi kuri ivyo bibazo Terence Nahiraja agira ati
ikibi cyo mwomenya iyo bavuze ugwaruka ni hagati y'imyaka 18 na 35
teza kugira ngo aga politiki
18 utanguye kwinjira mu bya politike kuraja gutora gutora ni ukwitoza urashobora kutayitoza urashobora kwitoza nturonka amajwi muguri nkerebutsi bakagushinga andi mabanga aho rero muri ivyo kwitoza udashobora kujagira ni aha bavuze l'âge nko kayivuze 40 ans président de la république donc oui udapije 40 ans no pretende pas yuko uzogira uzoja kwitoza ko commission électorale zo cyangwa candidature yiwawe cyanje wakenguza amateka kwa vuga 35 mugabo kubindi kuja mu nama ya komine kuja mu nama y'umutumba nta ure kuri we muri ico gihurusha wumva urashobora kuba musitanteri 25 adi meme adi 19 wari musitanteri mu gitobe yari umuntu ageze amashure 2005 aritoza aca musitanteri ndo ngwaruka nta hamwe bandika gucya ruri mu bandi barundi bose wori muri iyo myaka ahubwo mentse nico batubasaba ni engagement ukamenya gutora no gutora neza gutora neza naho nkuraba imigambi eka ukarameme naho ijwi ryawe rituyumva gusa hariho rero benshi bigira basinda bibazo bakirwaruka bakibaza ngo byo bizokwizana ntivyizana gatoya ngo bazoje mwibarabara ntibikunda ugiye mwibarabara police irakubona aha rero tuje kubasigura bino bintu no kugira mu byumve mwiyangaje babuze kuja mu matora mugende ku matora babuje kwiyandikisha gutora mwiyandikishe gutora mwiyandikishe gutora ucuraba mu migambi ihari aho ijwi ryawe ntibarishira amazo bifagusa iyi ni education ikomeye jene wamenyesha ko nko mu gihe cy'intwaro y'umugambi umwe utari mu militant mu mihari yari hari cerere UFB iki niki ubaza ko ashobora kuba musitanteri canke directeur w'ishuri ega na directeur w'ishuri ni umuntu ki prendre decision worana n'ishuri shingiro do la première à la 9e usanga umuntu atwara abantu barengana baruta aba bari ngaha none ngo usumutware école fondamentale école post fondamentale canke kwitoza ko mukuru mutumba imanza zose ku mutumba zikuraba nibintu bikomeye
hari nandi makenga yaseruwe n'umunyagihugu havuga ko adatahura ibiriko biraba nibiriko biberi yarusha
cyo bundi narumvise ku radio bavuga yuko mu nama byabaye arusha hari ibintu bibiri ngo batumvikanye ko sasa rero ibintu batumvikanye ko bamwe bamwe nk'abantu bato bato twebwe bidutara makenga kutumvikana kandi bari kubukuntuze ku nama hanyuma ku buryo mujya mu bugihe nyaduye neza ntibyo bitwononere amatora kuko imitima y'abantu bamwe bamwe iramaze guhabuka ntitugire amahoro
kuri ayo makenga yiwe yishuye ko leta yahaye ikibanza cya mbere amatora y'abanyagihugu ijwi rya amerika ryabajije Terence Ntahiraja ko amuhogera umugwi w'abarundi utanga udusegeza ryo kwigisha gutora oya wohabwa akanya kugira ngo uje ku murimo Terence Ntahiraja yishuye ko ari demokarasi atawo babuza aho umuntu agaca yibaza aho umukuru w'igihugu agabisha hamwe bo b'intambamyi mu mugambi wo kwemeza iyo nteguro abari bo bitekanijwe ko iryo bwirizwa rizokwemezwa canke rigahakanwa mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'uca dutangura 2018 birumvikana ko ibiganiro bizobandanya no mu zindi ntara z'igihugu ijwi rya amerika rizobandanya ribashikiriza uko abanyagihugu bagenda basigurirwa ivyo referendum nivyo basabwa gukora mu ntara ya Gitega yari Fidel d'Antoine Sabimana Washington DC micro ni gwanyu
turabashimiye bagenzi bacu Fidel d'Antoine Sabimana mu ntara ya Gitega na Christ Munezero mu ntara ya Makamba mu Burundi bombi nibo bagize uruhare rukomeye mu gutegura ikiganiro cy'uyu munsi namwe abatwumvise mwese uyu munsi aho muri hose nongeye kubashimira kandi batumira kwitabira buri gihe ibiganiro byacu ku ijwi rya Amerika hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mugire ibihe byiza mwumva radio ijwi rya Amerika
yewe ndumusaza nyaminaga tujyane muri kabare na zambiri kuri nizo sinzizira ibanga mbavume uyada wikabya tumenya gusa zitanduranyije cyane
ewe ndumukecuru rukukuri na byiru y'abahungu ndashinyi nyamizo kazana bace bugufi banyumvire uwanza jyavaho
uyada bikabya kimenya gusa zitanduranyije cyane ndengeje imyaka ya pansiyo akazi nawe